ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi kuba twumva rero ndabasuhuje mwese nanone ikiganiro cy'uyu munsi numwe hariko kuko twibanda cyane ku bwisanzure bw'itangazamakuru ikigo Freedom House kinaha muri leta z'umwe za Amerika gikurikirana ubwisanzure bw'itangazamakuru mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu turimo gusoza cyasohoye icyegeranyo kivuga ko leta z'umwe za Amerika ifite ingorane mu bya demokarasi ku buryo birimo gusubiza hasi n'inyuma ubwisanzure muri politiki no kwishyira ukizana kw'abantu hirya no hino ku isi Icyegeranyo cy'uyu mwaka kandi cyasesenguye byimbitse demokarasi ya Amerika mu gihe manda ya mbere ya Perezida Donald Trump igize hagati. Ku by'iki cyegeranyo, demokarasi n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ntibisiganwa, aho kimwe kibuze n'ikindi ntikihaboneka. Uretse Freedom House kandi yavuze kuri Amerika, iby'ubwisanzure bw'itangazamakuru na demokarasi byanditswe kandi n'umuryango Reporters Sans Frontières ukorera mu Bufaransa, ureba cyane ibihugu byo ku isi muri rusange. Ku rutonde rw'uwo muryango, u Rwanda rwazamutseho umwanya umwe ku rutonde rw'igipimo cy'ibihugu byubahiriza cyangwa bihonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru. Gusa uwo muryango wumvikanishije ko mu Rwanda hakigaragara ibikorwa byo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa yanyujije amaso muri icyo cyegeranyo adutegurira inkuru ikurikira.
Unyujije amaso mu cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonye ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi. Birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82 gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9. N'icyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180. Muri ibi bihugu u Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 52.43, ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 52.9, bivuze ko rwajeho imbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku. Twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo.
Ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi niho duhagaze. Hari n'igihe njya mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya, bamwe bakabagira ngo ndakabije, ariko si ugukabya. Ntibufunze 100%, ariko buri hasi hasi hashoboka.
Uwo ni Bwana John Williams Intwaro, umuyobozi w'ikinyamakuru Le Monde News cyafunze gikorera kuri interineti wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters Sans Frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga iyo bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimwe mu burenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kwitangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Umuseke akadomo rwa.
Nk'abanyamakuru iyo tuganiriye hari igihe baba bati urwego ntirwishimiye ko iyi nkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero, naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda ndabyo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bushyira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimirwa ubwisanzure.
Ese kuba ibitangazamakuru amakuru bizamuka mu bwinshi, ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure? Niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe, ibyakavuzwe bindi ntibivugwe, nahitamo kuyo ari bitano ariko bivuga byinshi binyuranye niho abantu bose bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro imiziki n'ibindi
bwana Gonzaga imoga n'ukuri ishyira hamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda basanga iki cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières bigikubimo bidatangaje muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga makuru umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa rwo gose.
Iki cyegeranyo cya RSF ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cy'ambere cyubaho ubwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa Afrika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23 gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere ka Rwanda rurimo igihugu kiza ku mwanya w'imbere ni cya Kenya ku 100, Ethiopia ku 110, Tanzania ku 118, Uganda ku 125, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku 154 mu gihe Burundi buri ku 159. Wajiru usajwi rya Amerika ikigare
turagushimiye Eric kuri iyo nkuru tukivuga kandi kubijyanye n'iyo cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza uri Nairobi nawe aratubwira uko uwo muryango wasanze ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe mu Burundi.
Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko byemezwa na Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri RSF. Icyo bihuriye ko nk'uko abivuga n'ukunumya abanyamwuga ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha makuru. Atubwira uturoyo dushimangira ibyo yemeza ku bihugu by'ako karere.
Premier cas du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 159 mu cegeranyo cya RSF cy'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga ko ico gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba akajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu amenyesha makuru benshi barahunze none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuza makungu byari bikina nata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta biboneka gombe bwo kugumiza amenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Burundi
bwana Froger hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwa amenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique qui est celui de Jean Bigirimana qui est un journaliste qui est porte
Harakandi karorero ki hariye na ka Jean Bigirimana yaburi wirengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba atawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihendukanye itambika imbere uzobashikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi nta namatoho zazoba wibeko nk'ivyaye igipfuye. Uburundi si bwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé le régime de
tubona amenyesha makuru bake bahunga u Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi jana barahunze ibyo tubona nuko Burundi buriko bufata akarorero kabi ku Rwanda kuko aho abantu badashikiriza ivyumviro nta ushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si Burundi gusa hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari we citegererezo ciwe nawe akaba ari urugero rubi mu vyo kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko n'umwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu amenyesha makuru umwaka uheze babonye amahano menshi irafise ico isaba Perezida mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha zumva nuko yitandukanya n'uwo yasimbuye abakongomani bamwiteze ko vyinshi. Perezida Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari ico gihugu RSF yabonye mwamabi menshi muri Afrika y'umusi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhaga ikabanyamwuga kubuga ibinyamakuru guca internet n'ibindi
internet etc.
Naho ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru hari vyakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173.
arakoze Eloje Wirikaneza ku byanditswe no muryango Reporters Sans Frontières ubwo byari kandi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatano turimo gusoza ese uko kwezi kurangiye byifashe bite kugeza uyu munsi abanyamakuru b'amaradiyo abiri mpuzamahanga ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza ntibemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi ibyuma bya FM byafashaga abanyamagihugu kumva amakuru n'ibiganiro binyuranye nta makaraza nabyo biracyafunzwe ni ingingo yatangajwe n'urwego rushinzwe gukurikirana no kunyamakuru bikora mu Burundi CNC uru ni rwo rwego rwemerera cyangwa se rugahakanira ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo kuba byageza amakuru ku Barundi guhera muri iki cyumweru urwo rwego rwa CNC rwabonye abayobozi bashya 15 baheruka kugirwa na president wa Burundi Pierre Nkurunziza nk'abageze urwego rujero ucungira ingene ibinyamakuru bikorera mu Burundi CNC kuri wa gatano bitoreye 5 bagize inama yabo y'ubuyobozi ni nyuma yaho itegeko ryabanje kubagena rikamara iminsi 6 gusa ryasubimo kubera ko harimo utubazo twigaragaje kubijyanye n'amategeko mugenzi wacu Diane Rinahazwe yaganiye iby'ayo mategeko na Jean Regis Nduwimana n'umwarimu muri za kaminuza akaba n'impuguke mu buryo bitangazamakuru bikora yaganiye kandi na Jerome Niyonzima n'umunyamwuga n'umunyamakuru akaba kandi amazi igihe kitari gito mu rwego CNC hari n'umwanya kandi twahaye abakurikirana ijwi rya Amerika ngo batange cyangwa se babaze ibibazo muri uyu mwanya reka Jerome Niyonzima atangire asobanura uko urwego CNC rwagiyeho mu Burundi.
CNC ikinjaho bagihari nk'urwego ruje kunganira ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha amakuru ni nk'uruganda mu bushikiranganji nk'uruganda harakenewe nawe nu abo kubahiriza urwego rwofasha kubahiriza umwuga kugira ngo ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'ibijyanye n'akarangamutima k'abanyamwuga bishobore kubahirizwa bati
muri make rero ni perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi numvise uko tubwiye
ni umukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igejeje kumenyesha amakuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kujinama n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu
yego Jean Regis Nduwimana ku ruhande rwanyu murumvise ko sense ikora nuko ijaho nibyo mubona ko biza byungiranira mu bwigenge bwo kumenyesha makuru
ari umwigisha dukurikirana cyane twa mahiso ya frère yegize mu kaminuza ngamu Burundi amaze kugirirwa uradi ikintu sense ku rwego rukora ndabutse ko sense ni rumwe mu nzego zitanu zikomeye zishyirwaho n'ibyudashingiro yasanze yuko nibyo sense ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi mu gihe bifuza yuko nk'uko Jemeka yavuga aho aha abari mu rugo abari mu bimenyeshamakuru bagira aho bahuriye bwira bahanurirane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umuga kumesha makuru gende neza cyakabiri nuko izo nzego nazo zaguye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru nico rero bwa ngo cambere no kugenda kwishyura kwica kibazo yerekana ko ari intumbero yo gushaka demokarasi mugabo nuko urwo rwego nabo rwavuye ruba urukoreshwa ushobora gukoreshwa mu gukandamiza ibimenyesha makuru ugombe kugira ngo ugare voix d'Amérique yango ubuge yuko Patrick Mitabaro canke Patrick Nduwimana canke Innocent Muhozi washira ko ari abansi b'igihugu uheza uca muri sense
Jerome ivyo professeur Jean Regis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru canke bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushakinga ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubwitangaza makuru murayivuga kwiki
Jean-Régisse icyo kimviro n'icyuye kandi mu burenganzira nawe bw'iyo gushikiriza uko kumbure aziyumvira cyangwa afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye cyangwa yemera ariko Jesse nibaza ko umuntu yogifatira muri rusange gutyo ngo ni urwego rwo gukandamiza kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ntizihimbare abo zifatiwe ariko sinovuga ngo ni urwego rwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe ugwego sense gwagira useruka mu gutabara bamenyesha makuru imwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rumuga canke mu mirimo yabo rugaseruka mu kubatunganiza cyangwa mu gufasha gutunganya igisho z'abamenyesha makuru kugira ngo batere imbere mu mwuga rero bishitse hakaba harafashe kumbure nk'ingingo zimwe zimwe zidahimbara ibicanke uriya kubera ko zafatiwe ibicanke ibicanke zafatiwe gutyo ibintu bishika hanyuma jean regisi kuvuga ati ni urwego wo gukandamiza jesi ni umuguza kubivuga mugabo si ni umushyigiki
hanyuma ga jerome uravuze ngo harageze igihe urwo rwego rutabara abamenyeshamakuru baba bagize ibibazo canke iki ubu ho byifashe gute izo ngingo zitandukanye bariko baravuga ati twe tubona ari izikandamiza kugara ijwi rya amerika abamenyeshamakuru bakabashaka kumitahe n'ibiki muricarana nabo mukavugana mukumvikana muti twebwe twabona bitegereza kugenda gutya ubundi ikosa mwakoze n'iri imbere yo guca inkoni ngufi mukabanza mugahanura nk'ababyeyi imbere guca inkoni ndende
yego byo cyonze nuko hari ikiyago hagati y'abarongoye ibinyamakuru n'amaradiyo n'abarongoye rero urwego CNC icyonze nuko kenshi bama bicaranye mbere hari naho bahanurana mu buryo bw'ikibiriraho hamwe umuntu wumviriza nk'ibintu bikiye ku iradiyo agaca avuga ati nashaka tuvugane gatoyi kuri icyo kintu murabe mu gikosore cyangwa mu gihinyanyure
yego umwe mu bamenyeshamakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga aravuze ko tubaza mwebwe mwese Jean Regis hamwe na Jerome ngubwo ntivyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamuga ubwabo presidence y'Uburundi itarinze kwivanga turahera kuri Jean Regis ako kabazo kumenyeshamakuru ariko aradukurikirana
ingingo ya politiki ingingo mvana nuko igihugu gishaka gutwarwa mbega Uburundi turi mu gihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha ibyo rero yasise aho bihuriye na sense aho bihuriye n'izo nzego ni ukuvuga mu gihe leta itaribyubatse kuri demokarasi n'izi nzego zindi za sense za conseil de securite ziheza ngo zigire uburenganzira kuko article ya mbere y'itegeko rishyiraho sense ibona uko rikora inzoka y'urwego rwigenga mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyinjiro byabo reka na sense rero niheza ibihugu uburenganzira nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibube ubihera mu gihe aburya gushyira nko mu rwego rw'ibanze babashyiraho iyo muntu avuga ati ngo mbe ntibotorwe ibyo rero byo kumvikanwa n'abashingamateka bikumvikana ku rwego rw'igihugu ikibazo cya politiki gikomeye cyane bakumvikanaho ukuntu urwo rwego rwojyaho abawushyiraho inzego zose zojyamo ibyanyico ariko urabona n'umunsi biraboneka ukubona nk'uko harimo abaserukire ba minisiteri ashyika ari atatu yego minisiteri yo kumenyesha amakuru
ariko ngira ngo nimba ariko itegeko ribitegekanya ntacyo nta tegeko riba rirenze kandi nacyo
icyo kiba barenze ko ndavuga nti izo rero ikibazo cya politiki ihera mu gushyiraho iryo tegeko rishyiraho
Jerome ku ruhande rwanyu umenyesha makuru adashaka ko tumuvuga mubwo ariko aradukurikirana navuze ngo ubwo ntivyo bavyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence itarinze kwivanga
kuri uwo mumenyesha makuru jewe ubwa mbere hoho ni uburenganzira numva nibaza ko icyumviro ciwe ngombwa cubahirizwe ni icyifuzo kandi abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe boje bahagarariye ibyiriza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire iyo iyumviriye ngo abanyamwuga akaba aribo babitorera aba yiyumviriye nk'uko sense yoba ari nka sendika y'abamenyesha makuru cyangwa yindi shyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mugabo mu bisanzwe sense iriho kugira ngo ikorere abamenyeshamakuru mugabo ikorere n'abandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyeshamakuru ariyo makuru
yego hariho abaturindire ku murongo kugira ngo tubahe ijambo ariko imbere yaho ga Jerome umuntu ntaca avuga ati none muza guhuza gute abo bajamo barabanza bagahugurwa mu byo kumenyesha amakuru kugira ngo nimuzohave mugongana mwita bamwe ngo bariko bakingira umutekano abandi nabo bakavuga ati natwe turiko twubahiriza umwuga
mu by'ukuri iyo dushyitse muri urya rwego ntituguma duserukira iyo twaje tuva uwaje ava mu gipolisi ntabeje guserukira abapolisi uwaje ava mu bagira amasinema ntabaje guserukira abakinnyi ba filime uwaje ava mu bamenyeshamakuru ntabaje guserukira abamenyeshamakuru uwaje ava mu bushikiranganji ntabaje guserukira ubushikiranganji
ariko ingingo
iyo tuhari mu gufata ingingo
turaraba tuti mbega ibibwirizwa aho ryaho nyanzwe ni hehe turaje ibyizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru kuko n'ibyo dukoresha ntibeza ngo dukoreshe irindi byirizwa atari ryo kumenyesha makuru ni ukuvuga uwo yabavuye hariya naho yoba atarasanzwe yarabaye mu byo kumenyesha makuru noneho umugabo no mukugena bene abo bantu bahinda kuraba bati mbega arafisemwo n'uburambe na bukeyi muri ibyo bisata byo kumenyesha makuru cyane yoba yarabyize na hehe
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Jean Regis musongora kugira ngo twakire abanyagihugu baturindiriye ni na benshi
je me yashikije nkuko niko wayibona mugabo ishyiko byateze kugenda abajya mu rugo rwego bategereza kuza n'icyo bita resentere by'ibinyamakuru bari mu ngo sector ya communication kuvuga igihe kumushikiza makuru abanyamwuga amashyirahamwe ariyo bategereza gushyira imbere ibyifuzo ibyiyumviro mu bijyanye n'uyu mwuga n'ubwo rwagasendeka
twakira abanyagihugu
itarashika.
Reka twakira nyagihugu ari ku murongo duhere kuri Leonidas kandi twihanganire twakugumije ku mwanya muri mure kugira ngo tubanze twumve iyo bija niyo biva Leonidas aho uherereye hamikaze.
Ndi mu rugege.
Akabazo canke intererano?
Intererano no ibya dokumenti makuru nga mu Burundi iwacu biragoye. Biragoye. Uri kuraraba ukuntu abamenyesha makuru bifata. Cyera bagirana kuri bashiriza amakuru usanga bigoye ni ukuvuga umenyesha makuru usanga umenga imana rimwe n'umunyepolitike ukaraba uruhande wahagaze ko hagutanga inkuru ku mpande zose ugasanga arafise ahantu
umenyesha makuru canke bamwe mu bamenyesha makuru ivyo vyagirije ntituza kubikomerezaho udafise ivyemezo
bamwe bamwe ico gihe kugira abone niyo sensor yabifashe ingingo y'amakuru ciwe usanga afise ibibazo nk'ibya politike usanga bayikora mu Rwanda abo bavuga ngo sente yo kwigenga yego kwigenga nibyo mbwo nayo uvuga ngo ari we umwese makuru yavuze ko yo kwigenga ku buryo amworohereza mu byo ariko arakora
akenshi warinze tusongore Leonidas akenshi wabaye amaze gufata uwo murongo aba amaze kuja mu vya politique reka twakire Eliezer nawe kuyundi murongo wa telefone Eliezer ikadze
nanje ndi mu Burundi mu Kirundo namwegiye kuvuga ati mu bato bamenyesha makuru ati presidence ntiyarekuye kubyivangamo je nandumva ico kintu ari ciza kuko nimba uno munsi abo banyamakuru bashobora kugenwa n'abari muri presidence birumvikana neza ko hari amakuru ataza gutanga kubera buryo umuntu asa n'umuntu yaguhaye akazi biragoye cyane kugira ngo umumenere inkuri yego je navuga ko botogwa nk'uko bamwe bamwe ariko arabivuga kubera iyo haba ari ukugena nyene bisanzwe presidence hari ibigomba mico gihe n'abanyapolitiki baba ariko bakora uko umva mu cyo gihe nawe aba umunyapolitiki cyari icyo cyaba murakoze
urakoze bwira umunsi mwiza Eliezer mu Kirundo
ego
Jérôme na Jean Régis sinzi ko mumvise ivyumviro vya Eliezer na Leonidas mwe twari twabigarutse ko ati baramutse bagenwa mu ruhande ruvuye kuri presidence y'u Burundi akenshi usanga binagora kuvuguruza ivyo bamaze gushika ku biroro hanone ga Jérôme ko nk'abagize ubwo rwego bahagarara bakavuga ati ingingo naho iri kwiraza gucya twebwe turabona ko kunyunguza abanyagihugu twoca inkoni ngufi ntibigende uko biriko birasabwa nimba bihora bishikaho
nta kintu coro ha mu bikogwa be n'ivyo mugabo sino uvuga ngo ntibiba benshi bariko baravuga ngo botogwa n'abamenyesha makuru je navuze nti gutogwa jewe ariko ibwirizwa ribitegekanije sino bigwanya mugabo kandi nerekanye amakenga yuko kwiyumvira gutogwa n'abamenyesha makuru uba wibagiye za nyungu z'abatari abamenyesha makuru mugabo bakurikirana ibishikirizwa bumviriza cyangwa basoma cyangwa baraba televiziyo ibishikiza n'abamenyesha makuru nabo barinda kuronka urwego rubahagararira cyangwa rububahiriza atari ukuvuga ngo n'abamenyesha makuru gusa hanyuma rubwiza ati urwego nk'urwo rugenywe na perezidansi ya repubulika rutegereza guca ari urwa politike rugahengama ariko jewe siko ndabibona niko uri ko arabyiyumvira ashobora guca yibaza ati none ko bagenywe n'umukuru w'igihugu ubwo bazohabwa uburenganzira barahabwa uburenganzira bwo gukora mu mwidegende bati turafashe iyi ngingo nge nabwiye ko ndi muri senete kuva mu 2011 ego jewe sindabona umuntu aza kunta mikijambo ngo kubera ko nagenye n'umukuru w'igihugu ngo kora ibi cyane gira biriya byo shoboka akaba ariho abari tamikwa mugabo je nk'ubwanje sindabona n'umwe aza kunta mikijambo ngo avuga ati Jerome wageni mukuru y'igihugu none kora gute
Jean Regis Nduwimana ngira muranyuzwe ku nsiguro atanze Jerome kuvyerekeye
igitugu kimeze na gatoya nko igihe karavuga Jerome nibyo hari igihe bafata inyingo ubona yuko byashije izunganiye ku mugabo kumesha makuru mugabo muri umwe mwana turi turavugana ga Diane n'abandi bose bakoranyingiriza ndi kuki kuri site ya iwacu yateye imbere washobora kama amatohoza amarushesi wanditse sense muri iwacu ukaraba amakuru ingingo nyamukuru ziguha za sense kuri iyo myaka itatu iheze sense yahagaritse kuko havuzwa indirimbo zimeze muri radiyo isanganiro sense yagize iki n'amakuru nuko ntabwo ndasoma cyo duharurira neza ku ngingo sense yafashe muri ino myaka itanu iheze mbega n'izihe zingana gute zikandamiza twakwita ko zikandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyangwa n'izihe zihanura leta nkuko Jerome yakaba yavuze kuko birashika akabikora umuntu niwe neza na neza yoca yerekana akavuga ati sense irahagararira iki
imbere ko duhava duhana gahindukira akabazo kamwe gusa kakomeje kuvuga hariho n'abatubajije ngo Jerome baragukumbuye mu kiganiro kwa Nyaburunga hari umugambi utuciriye utwibiye akabanga kuko uzohava ugaruka muri kwa Nyaburunga kuko ingingo sense yafashwe ikiganiro cawe naco nyine byatumye kigenda
kwa Nyaburunga naje ndabakumbuye ngirango abarongoye ijya Amerika nibaza ko nizigiye ntakekeye nako baba ariko barabandanya bagirana ibiganiro kumbure n'inzego zibijejwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ejo aho bukera no kwa Nyaburunga n'ibindi biganiro byahagaze nabyo bishobore gusubira gusambira
hari icizere ntuvugira sense ariko uyikurikiranira hagufi
jewe nsanzwe nizeye mugabo cyane cyane nizeya icyizere cyane kigashimira ko nizigira ko baba ariko baragirana ibiganiro kuko ibiganiro nibyo umuti wa byose
hanyuma nk'umunyamwuga kubona hari radiyo mpuzamakungu zitakivugira mu gihugu cy'u Burundi abamenyeshamakuru batakivugirayo agahombo banyagihugu bakomeje kutubwira sense ubikumva
ako gahinda najewe nk'umumenyeshamakuru ndakumva ariho ibyo duhomba n'ivyo ariko no bivata ko ari vya bindi usanga umuntu ariko aravuna urukwi ashobora gusanga niza tariko aravuna zivunikiyemwo navuga ko ari ka kandi umuntu ashobora gusanga ariko arasesa agatosi kari mu mata ugasanga amata yose arasesetse agahombo kariyo ariko reka tugire ibyizigiro yuko abajejwe kugirana ibiganiro bogerageza kugira ngo amaradiyo n'ukuri asamirane bagirane ibiganiro bashike ku mpozitomoye ibitegerezwa kumbure guca mu biganiro bice mu biganiro bica mu butungane bigaca mu butungane mugabo kandi nongera kumbure mu kurangiza mvuniraga akagoye bamenyeshamakuru bagenzanje iyo umumenyeshamakuru bishyitse agakosha akemera ikosa atinarikosoye cyangwa akavugisha umuntu ibintu bagasanga sibyo kugaruka akavuga ati iradi ikavuga iti twari twihenze ejo nimudukosore iki twavuze sicyo ibyo niteka mu mwuga wo kumenyeshamakuru
turamushimiye mugenzi wacu Diane ninahazwa wateguye cyane iki kiganiro dushimiye namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi namwe tubaha ihurizo mutwandikire mutugezeho icyo mutekereza ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.